Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti na mu bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze neza.
Benshi bava mu zindi ntara abanyaruyigi ntabo abanyaruyigi umutekano urakwiye n'abajejwe umutekano bariko barakora urabye iminsi bariko barakora abasoda n'abapolisi.
Ubu ni buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdallah ku nkuru ivugwa mu ntara yiwe. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mikono igwawe.
Ndakuramukije Oriane, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Komisiyo y'igihugu cya Kenya iharanira agateka ka zina muntu yagiriza igipolisi n'inzego zijejwe umutekano mu gihugu cya Kenya ko bakora ibikorwa byo guhohotera abantu ndetse no kubica mu gihe bavuga ko baba ariko bagwanya ibikorwa by'iterabwoba. Muri raporo iyo komisiyo yasohoye ejo kwa kabiri bamenyesha ko uguhohotera agateka ka zina muntu bikogwa byateguwe neza. Abajeje kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu muri Kenya bamenyesha ko abantu bafatwa bagaca bashigwa mu mabohero aho bamara amasaha ndetse n'iminsi mu buryo butekubiri n'agateka ka zina muntu. Abafungwa barakubagugwa, bagakubitwa, bagasukwa ko amazi, mbere bagakubitishwa insinga zirimo umuyaga nkuba. Bamwe kandi babohegwa ku biti bakaribwa n'intozi. Iyo komisiyo isaba leta ya Kenya ko yogwanya iterabwoba mu buryo budateye kubiri n'amategeko kandi bakubahiriza agateka ka zina muntu. Abategetsi ba leta ya Kenya ntacyo baravuga kuri ibyo byagirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragabisha igihugu cya Korea y'Amajyaruguru ku bikorwa byo gusotora kiriko kirakora igihe imenyesha ko igiye gusubira kugerageza ibikorwa vya nuclear vyaho bita Yongbyon. Josh Ernest, umuvugizi mu biro vya Perezida Obama, amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazigera yemera ko Korea y'Amajyaruguru ibi igihugu cya nuclear. Ivyo ibiro vya Perezida Obama bimenyesha ivyo mu gihe Korea y'Amajyaruguru imenyesha ko ishobora gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanya uwo ari wo wose ikoresheje ibigwanisho vya nuclear. Ku mugabane wa Buraya, ministre wa Serbia w'ububanyi n'ayandi makungu Ivica Dačić yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko Serbia idashobora kwemera ko hari impunzi zisubira kwemererwa kwinjira muri ico gihugu mu gihe baba bamaze gushika mu Bugiriki na Macedonia. Ejo ku munsi wa kabiri abategetsi ba Hongiriya barugaye imbibe zabo bivanye n'uko banegura ingene Serbia itagenzura neza izo mpunzi ku mupaka wayo. Igihugu cya Hongiriya nacyo camenyesheje ko kigiye gushiraho amategeko nk'ayo igihugu kiri mu ntambara mu ntara zo mu bumanuko mu ntumbero yo kuzibira impunzi zigerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Ministre wa mbere wa Hongiriya Viktor Orban yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko leta yiwe itazokwihanganira aho bose bazogerageza kujabuka umupaka w'igihugu cya Hongiriya mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko igihugu ciwe kizobandanya guha imfashanyo za gisirikare igihugu cya Siriya mu rugamba rwacu rwo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ivyo Perezida Putin yabishikirije mu nama y'akarere ku kibazo cy'umutekano yabereye Tajikistan. Putin yamenyesheje kandi ko Perezida Assad yiteguye gukorana n'abatavuga rumwe nawe mu gutorera inyishu za politike y'intambara n'intambara imaze imyaka 4 n'igice. atariko ubwa mbere perezida Assad akwiye kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ivyo yabivuze inyuma yaho sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi amenyeshereje ko Uburusiya buriko bugomba gushiraho ikambi y'igisirikare cyayo kigwanira mu kirere mu gihugu cya Syria. Josh Ernest umuvugizi mu biro kwa perezida Obama yongeye kumenyesha ko inzira Uburusiya bwafashe yo gufasha perezida Assad ari ciyumviro kibi cyane. Perezida Obama yamenyesheje ko ahagaritswe umutima uhagaze n'ibikorwa Uburusiya buriko burakora muri Syria. Amakenga yiwe ngo nuko ibyo bizotuma inzira barimwe yo gukemura ibibazo by'ingwano muri Syria biciye mu nzira za politike izo hava iburizwamo. Umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye nucléaire ejo kuwa mbere yavuze hirya ejo kuwa mbere yavuze ko umuyobozi ajejwe ivya nucléaire muri ONU azogendera Tehran mu mpera z'indwi. Al Akbar Saleh ivyo yabivugiye kuri televiziyo ya Iran amaze kubonanira i Vienne mu gihugu cya Autriche n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu za kirimbuzi ku rwego mpuzamakungu Yukiya Amano. Icyo kigo nico kizoba gishinzwe gucungera amasezerano.
Arakoze Aloise kumakuru aheje kudushikiriza. Aloise utugume hafi uza kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Nshuti mwese muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM murongo wa 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kuva muri uyu mwaka leta irasaba abanyagihugu kuriha amafaranga yose basabwa bifashisha ikoranabuhanga. Ayo mafaranga yose akaza yegeranywa n'ikigo cya leta gishinzwe kwinjiza amakori n'amahoro.
Abatekereje iyi gahunda bavuga ko ari uburyo bwakorohereza abaturage bagabanyirizwa ingendo bakoraga kandi amafaranga ya leta yose akajya abasha gucungwa neza. Amafaranga azishyurwa hakoresheje ikoranabuhanga nagendanye n'imisoro yajyaga itangirwa ku karere, umusoro w'ipatanti, ubutaka, ubukode bw'amazu ndetse n'amafaranga umuturage yishyuraga mu gihe ashaka serivisi ku buyobozi. Abayobozi bemeza ko umuturage uzitabira gukoresha ikoranabuhanga azabasha kunguka igihe yataga asiragira mu nzego z'ubuyobozi. Uyu ni Komiseri Gakwerere Jean Marie Vianney ushinzwe imisoro yeguriwe uturere mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority.
Iri koranabuhanga abanyarwanda bazajya barikoresha yaba muri weekend yaba bari mu rugo bakitse imirimo basanzwe bakora, rikabagabanya za ngendo bakoraga mbere uziko babanza kujya ku murenge kubarisha, bamara kubarisha bakajya kuri banke kwishyura, bamara kuva kuri banke kwishyura bakagasubira ku murenge gufata kitanse bishyuriyeho. Ibyo rero byose bizagabanuka ushobora kubikora uri mu rugo iwawe.
Ikigo cy'imisoro n'amahoro kigiye kujya cyakira amafaranga yose yishyuzwa umuturage mu gihe ashaka serivisi ku nzego z'ubuyobozi. Ibi nabyo bikagomba kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Gusa abaturage batangiye kugaragaza ingorane kuri izi serivisi nshya.
Iyi sisiteme njyewe ku ruhande rumwe ku banyamujyi ishobora koroha, ariko nabwo bisaba inzira ndende kubanza kwishyura abantu no kuba abashinzwe ibikorwa remezo cyane cyane amashanyarazi n'abashinzwe ikoranabuhanga bagashyira imbaraga ku buryo interineti yegera abantu bose. Ariko impungenge zikomeye cyane ziri ku bantu bo mu byaro. Nk'uko tuvuge mu giturage nk'iwacu, umuntu akora urugendo rugeze nko ku kilometero 25-30 kugira ngo agere kuri kaburimbo azasanga ya interineti. Umuntu ufite ubucuruzi rero kugira ngo azakore ya deklarasiyo ayikore kuri interineti bizamugora, ashobora kuzafata moto y'3,000 akagera hari siberi agasanga nta muriro uhari agataha gutanaho n'ibindi 3 bikazojya kumusaba gukora ingendo nyinshi ugasanga ya serivisi akeneye y'amafaranga 500 igiye kumutwara nk'20,000.
Kugeza ubu abaturage batangiye kwerekana impungenge y'uko amafaranga bakwa ku butaka ari menshi ko badashobora kuyabona, bagasaba leta ko yasubira mu biciro bakwa kugira ngo boroherezwe kwishyura batananijwe.
Bansoresheje 2,420 narayabuze rero. bakwiriye kugabanya bakagiranya abaturage babo imitungo bafite bakareba ubushobozi.
Ikindi twasaba wenda leta nuko yakongera abakozi bakora mu biro by'ubutaka, umuntu ajya guhinduza cyangwa akaba yamara ukwezi abiri. Ubwo rero nanone ugasanga no kubibaza no kujya gukurikirana ikibazo ufite cyerekeranye n'ubutaka bwawe birakugora. Rimwe na rimwe habaho n'icyo kibazo cyo gusora, ukajya gusora n'ubukene ufite ugasiragira muri uko gusiragira ni kubukoresha ayo mafaranga wabona bitazana kemuka vubuka baba yakoresha n'ikindi.
Ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko nta muturage uzitwaza ko gahunda nshyashya yamunaniye ngo ananirwe kwishyura imisoro asabwa. Abavuga ko amafaranga basabwa ari menshi, iki kigo gisobanura ko ibyo bisubirizwa muri za njyanama z'imirenge mu gihe umuturage agaragaje ko ari umukene atabona imisoro asabwa. Njyanama y'aho umuturage atuye niyo yonyine ufite ubushobozi bwo kubyemeza maze umuturage agasonerwa. Naho ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro cyo kigasaba abaturage kwishyura imisoro igihe mu gihe utazabyubahiriza ibihano bizamugeraho.
Ibihano byo bizakomeza kubera ko ntago ari umusoro mushyashya uvutse ngo tubigishe abaturage, ni imisoro bari basanzwe bazi, amategeko ntago ari mashya nayo yarasanzweho. Itariki ntarengwa yo kwishyura ntiyahindutse ngo umuturage avuge ngo nakerere kubera ko ntarinzi ibintu basanzwe babizi. Igikorwa icyo twakoze ni uburyo bwo kubyishyura mu bworoshye. Uwo sisitemu ishobora kuzananira ku munsi wa nyuma azabimenyekanisha tumuha ubufasha nibutunanira tube twamubwira kugaruka ku munsi ukurikira. Ariko
ikigo cy'imisoro n'amahoro gisobanura ko abaturage batihuta mu ikoranabuhanga kizakomeza kubakirira ku biro byabo biri hirya no hino mu gihugu kugeza igihe igihugu cyose kizamenya gukoresha ikoranabuhanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, Sentare Nkuru y'u Rwanda yarongeye guhanisha Maître Jean-Félix Rudakemwa ihazabu y'amafaranga ibihumbi 500. Uyu munyamategeko yunganira Léon Mugesera mu rubanza aburanamwo n'ubushikirizwa manza bw'u Rwanda ku byaha bya genocide kuri uyu wa kabiri yaranse kunganira uregwa avuga ko akiri mu kiruhuko cy'uburwayi. Sentare ikavuga ko ikiruhuko ashingiraho yemeza ko agwaye yakibonye mu nzira zitemewe n'amategeko, kandi ko ivyo Maître Rudakemwa ariko arakora bigamije kubandanya gutevya urubanza ku bushake.
Mbere yuko atangiza iburanisha ry'umunsi, Bwana Antoine Muhimu kuri inteko y'abacamanza baburanisha urubanza rwa Mugesera yabanje kubwira ababuranyi bombi ko hari inyandiko yatanzwe na Maître Jean-Félix Rudakemwa asaba gusubika urubanza kuko akiri mu kiruhuko cy'uburwayi. N'ubusaba urukiko rwatesheje agaciro rushingiye ku cyemezo rwafashe mu iburanisha riheruka kunganira Léon Mugesera atinze urubanza nkana, bityo ikiruhuko cy'uburwayi yabonye mu nzira zidasobanutse nta shingiro gifite. Maître Jean-Félix Rudakemwa yabwiye urukiko ko nubwo yaje mu cyumba cy'iburanisha bishingiye ku mwanzuro urukiko rwamufatiye ko urubanza rugomba gukomeza, abwira umucamanza ko bikwiye kumvikana neza ko ahari atari bwunganire Léon Mugesera mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide. Urukiko ruvuga ko rudashobora gusubira mu byemezo rwarangije gufataho imyanzuro. Nta mwanya namukerwemereye uwunganira Léon Mugesera muri uru rubanza buranamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide ngo asobanure iby'uburwayi bwe, uretse kumubaza niba aburanira Mugesera cyangwa atabikora. Igisubizo cya Maître Rudakemwa nacyo cyagumye muri oya. Ubushinjacyaha nabwo buvuga ko bushingiye ku cyemezo urukiko rwafashe ko urubanza rugomba gukomeza nyuma yo gusanga ko Maître Rudakemwa yacurishije ikiruhuko cy'uburwayi busanga ubusabe bw'uruhande rw'uregwa nta shingiro bufite. Ku busabe bw'umwunganizi we mu mategeko bwo gusubika urubanza, Léon Mugesera yabwira urukiko ko ntacyo ashobora kuvuga nk'uko Maître Rudakemwa yabibwiye urukiko. Mugesera yagize ati Maître Rudakemwa ari mu kiruhuko cy'uburwayi yahawe na muganga wemewe n'amategeko amwandikira imiti. Noneho nanjye nk'uko amategeko abinyemerera sinshobora kuburana mu gihe ntunganiwe. Léon Mugesera arongera ati Maître Rudakemwa mufitiye icyizere ararwaye ari mu kiruhuko. Ahita azamura amaboko yereka umucamanza ati nicyo gituma mubona naje imbokoboko nta dosiye n'imwe y'urubanza. Azamburanira yakize kuko n'ubundi duhuriye hano mu rukiko ntitwigeze tubonana ngo dutegure urubanza. Léon Mugesera yasoje yisegura ku rukiko ko ibyo avuze ntaho bihuriye no kuburana, ahubwo ngo ni ijambo urukiko rwari rumuhaye ngo agire icyo avuga kuko ngo ntiyaburana atunganiwe. Nyuma yo kwiherera by'akanya gato urukiko rwanzuye ko ibikorwa na Maître Jean-Félix Rudakemwa bigamije gutinza nkana urubanza rwongera kumuhanisha ihazabu y'amafaranga ibihumbi 500 y'u Rwanda. N'igihano Maître Jean-Félix Rudakemwa atigeze agira ijambo na rimwe akivugaho, ariko cyababaje bikomeye Léon Mugesera ahita asaba urukiko ku ruhande rwe kujurira icyo cyemezo. Mu ijwi ryumvikanisha uburakari, yabwiye umucamanza ko icyemezo cyo guhana umwunganira mu mategeko kibangamiye bikomeye uburenganzira bwe bwo kwiregura no kunganirwa agenerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi masezerano n'amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Kuri Mugesera mu cyemezo cy'urukiko gihana Maître Rudakemwa, asanga kibumbatiye gukangaranya no guhungabanya uburenganzira n'ubuzima bw'umwunganira. Bubaye ubugira gatatu urukiko ruhana Maître Jean-Félix Rudakemwa wunganira Léon Mugesera ziri ingingo yo gutinza urubanza nkana. Ingingo y'uburwayi ku ruhande rw'uregwa yakunze kwiganza muri uru rubanza. Ubushinjacyaha buvuga ko ahanini zamurwa hagamijwe kurudindiza. Urubanza rwa Léon Mugesera rurabura iminsi ibiri gusa ngo rube rwujuje imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Yoherejwe n'igihugu cya Canada mu mwaka wa 2012 kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92. Ni ijambo ubushinjacyaha bushinja Léon Mugesera ko yarivuze agambiriye gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi. Uwiregura ariko nawe akikoma ubushinjacyaha gusobanura imbwirwaruhame ku itariki kandi ngo bwayigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja yarataye umwimerere. Igihe ibyaha bya genocide bumukurikiranyeho byaramuka bimuhamye, ubushinjacyaha bwasabiye Léon Mugesera kuzafunga ubuzima bwe bwose kugeza amagingo y'inzobere mu by'indimi Léon Mugesera we ntarashyikiriza urukiko urutonde ndakuka rw'abazamushinjura. Icyakora avuga ko afite abatangabuhamya basaga 50 bakwirakwiye hirya no hino ku isi, ku buryo ngo kugera kuri bamwe muri bo byamubereye ikibazo kubera ubushobozi buke. Iburanisha ryimure ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 9. Umucamanza bwana Muhima yasabye Léon Mugesera kuzagaruka yateguye imyanzuro ya nyuma ku rubanza burana. Ehe bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Ubuyobozi bw'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi burahakana amakuru yatangajwe avuga ko hoba hari abanyagihugu bahunga muri iyo ntara. Avugana na mugenzi wacu Etienne Karekezi, Buramatari Hassan Abdallah yarabihakanye yivuye inyuma.
Nanguye kubeshuza yuko saba abenegihugu bahunga. Turahariho emuvumo y'ugwaruka bava mu ntara za Gitega, Karusi, Muyinga na Ngozi bagenda kubwishi mugabo urumva ntituzi kibajana twe kubera duca tubafata hama tukabashira muri komisariya. Ubureho bari muri komisariya yo mu Ruyigi irikwira babaza hamwe n'ubutungane bumva ikibajana. Mugabo benshi bavuga yuko bagiye guca amafaranga muri Tanzania, abandi nabo n'abanyeshuri bavuga yuko bagiye kurondera amahera y'amakayi kugira ngo amashuri atanguye bazoce batangura gusubira mu ishuri.
Abo mufata se icyo basobanurira ku buryo bwumvikana, ese baranganitwa mutubwiye mu biharuro?
Uravye ubwo gwaruka bavuga yuko bagiye guca amahera muri Tanzania mugabe bikadutera makenga. Nka Gitega tuvise bose hamwe 54, Gitega tuvise 12, 10 bava muri komine Bugendana, 2 bava muri komine Itaba, Ruyigi tuvise 23, 5 bava muri komine Butaganzwa, 6 bava muri komine ya Ruyigi, 6 bava muri komine Butezi, n'abandi 6 bava muri komine Gisuru. Ikarusi duvise abantu 11 bava muri komine Bugenyuzi, Muyinga duvise abantu 7 bava muri komine Mwakiro, Ngozi naho duvise 1 ava muri komine Tangara. Urumva ibyo bavuga yuko bagiye guca amahera muri Tanzania mugana natwe bigadutera makenga. Urumva benshi twara basubije inyuma ba rero turindiye yuko baza kubatora.
Ubunaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uno munsi twagiteguriwe na Frederic Nkundikije.
Kwitegurira guhitamo umunyapolitike azo kwitoza ku giti cy'abahuriki mugambwe wa Repubulika matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi hatekanijwe impari z'ivyumviro hagati y'abanyapolitike bariko barahiganira icyo kibanza. Impari zo mu kiringo kira kabiri zihava zicishwa kuri televiziyo. Bose hamwe abahiganwa ni 11 barimwo umunyamatungo Donald Trump. uyu munsi Trump adimwe bose bazoba bahanze amaso nkuko byari bimeze igihe cy'impari za mbere zabereye mu gisagara cya Cleveland yamara uyu munsi ditezwe kwa nyapolitiki bahiganwa na Trump bava bamwifatira mu gahanga mu mugambi wo kuraba ukuntu nawe woja ahabona mu iki gihe atamuntu ashobora kwibaza ukuntu iryo higanwa riza kugenda. Trump na wenyine aliyemerera ku uyu munsi abandi ba Republika bariko barahiganira ubutegetsi bahava bamusomborotsa nkuko yabibwiye amenshi makuru ko yumva umengo azoba ari mu kigo cingwe. Umushiganahe Trump yarungutse amajwi nkuko amatohozwa avyerekana kuvaho impari za mbere zirangiriye mu kwezi guheze. Ibiharuro biherutse gutohozwa byerekana ko mu ntara ya New Hampshire afise amajwi 40%, mu gihe umurepublika umwirabure Ben Carson ariwe ari mu kibanza kigira kabiri. Trump aramaze kwerekana kandi kwa dahengeshanya kwikura ko uwariwe wese mu bariko barahiganwa nawe bamuvuze nabi muri izo mpari barimo Senator Lindsey hamwe na Jeb Bush yahoze ari buramatari w'intara ya Florida. Muri izi mpari zigira kabiri zitekanije uyu munsi ku mugoroba mu ntara ya California zizoba zirimwo umufasoni Carly Floriona yahoze ari umukuru w'isosiyete ikomeye. Floriona aramenyeye kuvugwa nabi n'umushyirahamwe Trump yamara mu minsi iheze. Uyu mufasoni yagaragaje kumwivuna igihe avuga ko Trump ari umunyapolitike azi ivyerekeye inkinamico. Jeb Bush nawe nyene arabandanya kwifatira mu gahanga umushyirahamwe Trump mu gihe Senator Rand Paul wewe amaze gutangaza icese ko yipfuza ko hoba umunyapolitike amanura Trump akamushyira mu kibanza ciwe. Mu banyapolitike bahisemwo kutifatira mu gahanga Trump harimwo buramatari w'intara ya Ohio John Kasich. Kubona Trump, Carson hamwe na Fiorina baduga amajwi muri raporo iherutse gutohozwa vyerekana ko abanyapolitike batora mu mugambwe wa Republika bifuza gutora umuntu avuye hanze adasanzwe ari umunyapolitike akomeye. Umwe mu banyapolitiki bafise akizero ko kuja habona ni senateur haserukira intara ya Texas Ted Cruz agize iminsi ashimagiza Trump. Muri izi mpari zitekanijwe uyu munsi ku gatatu ku mugoroba abo banyapolitiki bandi bariko bahiganwa bafise umugambi wo kwifatira mu gahanga Trump batanebaguye abanyagihugu bamushigikiye. Izo mpari ziraja guha karyo abo banyapolitiki bo umugambwe wa Republika ko kwegera no kwimenyekanisha ku banyagihugu bazobatora kuko gushika ubu umunyapolitiki asa n'uwashoboye gukundwa n'abanyagihugu batora ari Donald Trump. Abanyapolitike bahurikiye umugambwe wa Demokrate barimo Hillary Clinton bazogira impari zabo za mbere ku itariki ya 13 y'ukwezi kw'icumi. Ico gihe bizoba bimaze kumenyekana niba Vice President Joe Biden azokwitoza.
Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM i Kigali mu Rwanda no kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 FM mu Burundi. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nyuma y'iminsi mike gusa Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo hasinye amasezerano y'amahoro hashakishwa uburyo imirwano imaze imyaka 20 yarangira. Byombi guverinoma n'ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byamaze kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano risabwa muri ayo masezerano. Amakuru yizewe hagaragaza ko habaye imirwano ku mpande zombi by'umwihariko muri leta ya Upper Nile n'iya Unity. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yamaze kuburira impande zose ko nizinanirwa kubahiriza ayo masezerano zizafatirwa ibihano bishya kandi ko zizafungirwa intwaro. Imirwano yatangiye muri Sudani y'Epfo mu kwezi kwa 12 umwaka 2013 ubwo Kiir n'uwari Vice President we Riek Machar bamaraniraga ubutegetsi. Imirwano ishingiye ku moko yongeye kubura hagati ya mu bwoko bw'abadenka ba Kiir nabo mu bwoko bw'Abanuer bw'Amashare. Abantu ibihumbi byinshi barishwe kandi abandi barenga miliyoni 2,200,000 bataye ingo zabo, naho abandi benshi bahungiye mu bihugu baturanye. Miliyoni zirenga 4,600,000 bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa biturutse kuri ubwo bushyamirane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza amasezerano yo guhagarika imirwano yo ku itariki 29 y'ukwezi kwa munani yaturutse kuri Bwana Kiir na Machar nk'intambwe ikomeye yerekeza ku ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'ayo masezerano y'amahoro. Imirwano iheruka cyakora ituma hibazwa ku bwitange bw'abo bayobozi bombi bigatuma n'ayo masezerano yose aba mu gihirahiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba impande zose kureka gushotorana no kutinjira mu bizishyamiranya no kuzibanda ku buryo bwo gutsimbataza amahoro mu nama itaha. Abazazitirayo mahoro bazabona ingaruka. Kubw'ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakorana n'ibihugu birimo Inteko Ishinzwe Umutekano ku isi ya ONU hateganywe ibihano nk'uko byemewe n'umwanzuro w'ibihumbi 2026 w'Inteko Ishinzwe Umutekano ku isi ya ONU. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza kuba hafi abo bose bazahitamo amahoro kandi biyemeje gushyira mu bikorwa ayo masezerano babikuye ku mutima ku nyungu z'Abanyasudani bose. Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse inshuti namwe bagenzi ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka Aloyizi Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi.
Bwego cha Kenya, komisiyo y'igihugu y'igihugu cha Kenya haranira agateka kazi na muntu yagiriza igipolisi n'inzego zijeje umutekano muri Kenya ko bakora ibikorwa byo guhohotera abantu ndetse no kubica mu gihe bavuga ko bariko bagwanya ibikorwa by'iterabwoba. Muri raporo yo komisiyo yasohoye ejo kwa kabiri bamenyesha ko guhohotera agateka kazi na muntu bikorwa byateguwe neza abategetsi ba Kenya, ariko ntacyo baravuga kuri ivyo bagirizwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragabisha Korea y'Amajyaruguru ku bikorwa byo gusotorana iriko irakora igihe yamenyesha ko igiye gusubira kugerageza ibikorwa vya nuclear byaho bita Yongbyon. Ibiro vya Perezida Obama bimenyesha ko ivyo mu gihe Korea y'Amajyaruguru imenyeshereje ko ishobora gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanya wari wose ikoresheje ibigwanisho vya nuclear. Mu Burayi, ministri wa Serbia w'ububanyi n'ayandi mahanga Ivica Davic yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko Serbia idashobora kwemera ko hari impunzi zisubira kwemererwa kwinjira muri ico gihugu mu gihe baba bamaze gushika mu Bugiriki no mu gihugu cya Macedonia. Perezida Vladimir Putin na Uburusiya yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko igihugu ciwe kizobandanya guha imfashanyo za gisirikare Siria mu rugamba rwacu rwo kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ivyo Perezida Putin yabishikirije mu nama y'akarere ku kibazo cy'umutekano yabereye Tajikistan. Putin yamenyeshe kandi ko Perezida Assad yiteguye gukorana n'abatavuga rumwe nawe mu gutorera inyishu za politike intambara imaze imyaka 4 n'igice, atari ko ubwa mbere Perezida Assad akwiye kugwanya ibikorwa by'iterabwoba.
Cyo tumwese mukunda radijwe rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo mwayashikirijwe na Aloyizi Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene kaze mu biganiro byacu tuza kubashikiriza. Mu kurindira mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.